Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kwa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byateye imbere, kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere.
Uyo ni Professor Christophe Kayumba, igisha muri kaminuza y'u Rwanda, avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ihugu byo mu karere ka Afrika mu Seruko itekanijwe uyu munsi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye impapuro z'umutahe wo gufata General Kayumba Nyamwasa zasohowe na Leta y'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederico. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barafashe amahembe y'inzovu 750 yari yinjijwe muri icyo gihugu avuye mu gihugu cya Sudan y'umanuko. Abategetsi batangaje ko babifashe ejo ku munsi wa kane, bavuga ko abantu babiri bafise ubwenegihugu bwa Vietnam bari mu minwe y'ubutungane. Bagirizwa ko bariko baragerageza kwinjiza ayo mahembe y'agaciro k'imiliyoni z'amadolari y'Abanyamerika baciye ku rubibe mu gace ka Elegu, amamuko yayo hamwe naho yaratwawe gushika ubu ntibiramenyekana. Abatohoza bariko bararondera kumenya abari nyuma y'urwo rudandazwa. Leta z'Ubumwe za Amerika nta ntambwe zishimishije ziratera mu biganiro na Korea ya Ruguru bigamije guhagarika programu yayo ya nuclear. Iyo byashikirijwe n'intumwa ya Amerika muri Korea ya Ruguru, Stephen Began, ejo ku munsi wa kane. Abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeyi ngo hongere habe umubonano hagati ya Perezida Donald Trump hamwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Igenekerezo hamwe n'ikibanza umubonano uzoberaho bizotangazwa mu ndwi iza, nk'uko Perezida Trump yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Hari amakuru yakwiragijwe ko igihugu cya Vietnam kizokwakira iyo nama igira kabiri hagati yabo bategetsi babiri, tekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Thailand nacyo ngo kirashobora kuzoyakira. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bashikirije ejo kuwa kane ko bafashe abantu 20 bakora mu murwi w'abantu binjiza mu buryo buke kubiri n'amategeko abakenyezi b'Abashinwa bibungenze kugira bavyarire aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umwumenya yo kumwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyine aca aronka ubwenegihugu. Batatu bakorera ibyo bikorwa mu manuko bwa Leta ya California bafashwe ejo ku munsi wa kane, bagirizwa gutanga amaviza akozwe mu buryo bw'amanyanga. Abategetsi mu butungane bakavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa buba bahungiye mu Bushinwa. Bavuga ko imiryango itunze y'Abashinwa ari yirungika abagore bayo, kandi bakariha hagati y'amadolari 40,000 to 100,000 by'Abanyamerika kugira bashobore gushika ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika abana babo bavukireho. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucancu rurama rushasha kandi rushasha kumugera utera Ebola. Ni mu gihe abantu barenga 70 barwaye, abandi barenga 400 barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi Sudani y'umanuko hamwe na Uganda bariko barafata ingingo zo gukinga icyo kiza ntikibinjirane. Dr. Paul Spearman arongoye akagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara cya Cincinnati muri Leta ya Ohio aha muri Amerika, avuga ko mu gihe byogaragara ubwo rucancu rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose icyo kiza kizokwaduka mu bihugu bya Afrika. Ni mu gihe hari urundi rucancu rusanzwe rurakoreshwa mu gihugu cya Congo, abahinga bagashikiriza ko bafise icyizere ko mu gihe boronka urucancu rurama bazoba baranduranye n'imizi ikiza cha Ebola muri Afrika. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yitangaje ko ari we perezida w'ico gihugu, avuga ko bajejwe umutekano bagiye ku rugo rwiwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa kane mu ntumbero yo kumugira ko iterabwoba. Amakuru yashikirijwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye yavuze ko abo basirikare mu nyuma bakibava kuri iyo nyubakwa ataco bononye. Senateri wa Leta Zunze z'Amerika Marco Rubio mu butumwa bwiwe bwa Twitter yashikirije ejo yavuze ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari gutera ubwoba Guaido hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Guaido yavuze ko ibihugu birenga 50 byamwemeje nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres guha imfashanyo banya Venezuela. Guaido kandi avuga ko yatanguye kugena abaserukira igihugu cyo mu makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu buri mu mahanga butahukane. Maduro yagiriza Leta Zunze z'Amerika kuba gikorana n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Perezida Omar al-Bashir wa Sudani nawe yarategetse ko umupaka uhuza igihugu ciwe na Eritrea ufungurwa. Uwo mupaka wari wafunzwe umwaka uraheze. Hari haheze rero umwaka umupaka ufunzwe inyuma y'imvururu zabaye mu gace ka Kasala kari mu buseruko bwa Sudani. Atangaza ko afunguye umupaka, Perezida Bashir yavuze ko nubwo politiki itandukanya abantu bidakuraho abanyayitreya ko ari inshuti z'igihugu cyabo.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Leta y'u Rwanda yongeye gusohora impapuro zisaba itabwa muri yompi rya General Kayumba Nyamwasa hamwe n'abandi bayobozi bo mu runani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ruzwi nka P5. Rwanda rubarega ibikorwa byo kubangamira umutekano mu Rwanda no gufatanya n'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR rufata nk'uwiterabwoba. Mu gihe tukibandanya kurondera impande zose kugira ngo zidusobanurire ibyerekezo mpapuro, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kutubwira muri make ibyo yashoboye kwigiranya kuri inkuru.
Isohoka ry'izi impapuro zisaba ifatwa rya General Kayumba Nyamwasa ubarizwa muri Afurika y'Epfo n'abandi bayobozi bo mu mpuzamashyaka ya P5 nk'uko bigaragara mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda zije nyuma y'ukwezi kumwe itsinda ry'impuguke z'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ryakoze nketi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo risohoye icyegeranyo izo mpande zose zivugwamo. Ni impapuro kandi zisohotse mu gihe Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Crispin Atama Tabe Mogodi yandikiye ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro muri icyo gihugu azisaba ubufasha bwo gukumira ibikorwa by'intambara avuga ko bitegurwa n'abarwanyi ba FDLR. Asobanura ko baba barishyize hamwe n'abarwanyi ba General Kayumba Nyamwasa. Ihuriro Nyarwanda RNC rikuriwe na General Kayumba Nyamwasa rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda naryo riherutse guhakana ko ryaba rifite umutwe w'abarwanyi muri Congo. Gusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri ako karere kavugwamo ibyo bikorwa by'ababarwanyi ubutegetsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko hakomeje gututumba icyuka cy'umutekano muke giterwa n'ishyamirana ry'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Mu mwaka wa 2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye General Kayumba igifungo cy'imyaka 24 rumaze kumuhamya ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere Leta y'u Rwanda isohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, ariko burukoze sohotse niko hagenda hiyongeraho abantu bashya. Kayumba Nyamwasa we yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko adahangayikishijwe n'isohoka ry'izi mpapuro. Ntiyahakanye ko atavugana nawo mu mutwe wa FDLR ngo kuko ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, gusa yahakanye ibyo kuvuga ko yabakorana n'uwo mutwe.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bangiriza ubutegetsi bw'akarere ka Rusizi mu Rengero kubahimiriza gukoresha imitahe mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye ni inkuru yo mumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima
Harabubatse batafise impapuro za leta abo bari nyagiye leta abarose impapuro za leta
Jambo sikonunzwe n'Imana umushikiranganje w'ibigo bya leta umwe mu bashikiranganje batatu bari bijikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi yo mucafu yo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bashikiranganje bari kubasigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko
Ategeko rya kurikizwe kuko ubafise ga bose ntanwe igeza ronka autorisation d'obatire
Kiretse vya amategeko abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe Pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu
Cyitwa ibazo bitoyi biteza koronga inyishu ariko bitazivuga ngo abantu tubareke bapfire ngaha niyo hoba yarahanye niyo hoba yarahanye en propriété mu gihe bari ngombwa yuko leta ikingira bene gihugu nta kibuza n'ubufisa niwe barahamuvana
Umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari cya leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu barenga kuko murumva ntiriko turakoresha ibishobisho turiko turarabuzima bwamwe bwe muri ngaha byiza no gukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bari
kwa mumporero mu kwezi kumwe wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nkuko tukuye mu gahondo n'umushikiranganje n'uhora hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo ruryo ubundi buntu zenya ndibaze yuko ko leta ari umubyizo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare
hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye mugaba hanini wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere Bega none umuntu abangahaye nuba muri miriware ninda bimenase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira i station de depuration abantu bari bategekanye metero amajana
ibintu byose biri ngaha ni bya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na kare icyo zaba Nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu uruvyaro rwa leta nyine
Abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bico bose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imijyango nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamwo ku neza yabo
Hamwe mushira leta mugasanga ntibikunda ko wo kwimura setemu kugira ngo ive mu banyagihugu muraraba bitutsogende twikoreye ubusambi na cane cane gende abantu barahaguze kera cane ndanahashira
niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye ukwihena abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezo rero turasavye bashinga amateka twitore bakinguza amateka cyane cyane nyakubaho umubyeyi wa twese mukuru w'igihugu yuko iyi expertise uyisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati yiyamiriza bavuga ko setemo ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko mugumanga ça c'est important kwiyumvira ati setemo ni yimuke abene yubaguma ha ivyo byo bari nkindoto iki kibanza ni ca leta leta rero ni yoweza ngo yumugwe kandi rikivuga ivyayi
kibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 nama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze kiringo narengwa cyuko abo banyagihugu baza bavuye muri ico kibanza naho haci yashingwa umugwi rukiyemo bose wiga ivyo kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abajikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimye n'ubworozi umushikiranganje w'intware wa gatatu mu gihugu w'ibikorwa bya leta hamwe n'ujeje umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yarusha mu gihugu cha Tanzania kuri uyu wa gatanu harakoranira inama ya mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyo nama ikoranye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Abahinga bazi neza ibijyanye n'akarere bemeza ko icyo kibazo gikwiye gushyirwa ku rutonde rwa mbere rw'ibivugirwa muri iyo nama. Muri bo harimo Professor Christopher Kayumba yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Wema.
Hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango, harimo icya mbere kiriya kibazo cya politike cy'i Burundi babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyangwa u Burundi burego u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta. Nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira ku icyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa.
Tugarutse kuri icyo kibazo cy'imibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama.
Imibanire y'u Rwanda n'Ubugande kandi u Rwanda rumaze igihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye. Nibaza yo kucyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose.
Profeseri Kayumba, andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango. Makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda ari rwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango. Ni ibiki akwiye gushyira imbere cyane?
Icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango. Ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka. Icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akabakoreshwa nabi harimo isesagurwa ry'amafaranga. Nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza ugakoresha n'umutungo wawo neza ugashaka naho ukura umutungo neza ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi amaraporo niko yabigaragaje umurye sekretari igakora neza igakoresha igakoresha n'umutungo neza cyakabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere aho hari ibihugu biregana kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango byaba ari ikibazo gikomeye cyanyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya icyo kibazo cy'i Burundi umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya imbaraga nkeya ntabwo yakitayeho bihagije nibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'i Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profeseri Christopher Kayumba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kanyu haye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu nama leta mu muryango w'useruko bwa Afrika iratangura uyu munsi kwa gatanu yarusha muri Tanzania. Mujyo iyo nama ihweza harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politike, guhanahana bidandazwa hamwe no gukomeza ibikorwa by'iterambere hagati yavyo. Mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Nivyo umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye nabo.
Hagati yacu n'u Rwanda kusaka mu batorage kw'intangwa ndufise bose kuri mpaka yugaye hagati yacu twetwa abarundi babadimye dusaite bangaha n'abarimye mu Rwanda kwese duhomba twese kuko byarashika kumbure twebwe abanyarundi twakora yo tugende kudandaza mutumi bitwa kuri Burundi ibintu Burundi tujana mu Rwanda cyabanyarwanda kuri Rwanda babizanina urumva twese turahomba ubu niko uvuga ubu nta muntu ajayo kamba niho wajaye kandi birumva birumvikana nako nakamwe wajayo bitagenda neza nyene tavyangombwa ufise ndabisele sepase niho wajaye mugo bwambere warigira ukoreheje karanga muntu gico no saba bakuru b'ibihugu baba ka karere ka Afrika y'ubuseruko icyo no basaba borakuye cyane cyane nkumbure bakaraba zijya mpunzi ziri mu zacu ziri mu Rwanda ukuntu kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka kuko byinshi cyane cyane ko abutinwa rahuza nazo zirimo zijya mpunzi ziri hariya cyaraseho kabisa boraba abanyakubaho bamaze gukorana bakiga icyo kibazo kizo mpunzi ziri hari yabakaro kuntu zoza n'ingoga zigata hanyuma igenda ni gasubira ko ndazi batashye migenda yo kisubira yo gupagasa hoho n'abanyarwanda barazaga pagasa niba cyuruzi bago bateye nkuko ati kwa dutete tukajayo gusa kinini nya nizo mpunzi zije byose byo cyabihera ndabiza
uyu mupaka hari ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ngaho hakuje mu Rwanda tugahahayo n'ukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi bakugura ayo marembo kugira abarundi bo mwakupaka natwe tworoherwe kugira iyo migenderanire tuyibonye
kuko ni byiza kweri baba badufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni turifuza yuko badushikirayo bo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene gihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nkuko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo twari byo twasuma tuvanayo nivyo natwe twatwarayo kugira turonke ubugari bwo guhabana no kuvuga nk'izuba yino ryaka hari yaharaboneka imyumba twarakora imyumba ati cyane natwe twarayo namavuta kugira turonke n'inyene ubugari kabisa ibyo byaradufasha cyane gose hari nk'ibyo nkuno kuvuga nk'ibiharage imipaka yuguruye twaragenda tugatwara nk'ibiharage hafi surutahe tureture ugasanga twaye umufuko harimo arakoreraho nk'ibihumbi bibiri by'ubugara
ubunya imipaka atarayugara je nashobora gufata isuka nkambuka ngaho hakujya mu Rwanda nkajya gukorera amafaranga kanyorohera ariko gukora nta cangombwa afise ntago noherera ngo ndakandagizayo n'ikirenge kabisa ibyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegeye ngaho ku mupaka biratugora cyane gose se pasi kuyibibonke ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini nkatwe nyine bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda gucakira ubujumbura ngo yambuke abahakujya mu Rwanda totari amafaranga byontwara biragira mu bihumbi jana kugira ngo nkere se pasi abamo bajayo bamo batubwira amafaranga bakoresha umva rero n'ingorane nkanje kubera umuntu muto muto n'izuba bona yatse takintu fise no mu rugo nta nito ngo fise ngo nagurisha ngo nirengere ibyo bibazo umva nyene n'ingorane cyifuzo canje nuko nyene boje hamwe bakumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendanira nkuko byahoze ubwa mbere
no kuhahonyora nibikunda nibibaho na gatoya aha rero bijya twarahombye no kuri kabisa ubu hatwari dusanzwe tubaho nka keri zuba ryaraka mugabo tukiruka tutaragira bakaduhayisha tukazana ibyo tujya ariko ubu nibikunda byaransi no kuhahonyora ikirenge honyine ntibishoboka muri uwo mupaka ni ukuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira ikintu yudufasha kabisa burya abantu bato bato twebwe turahafisha cyane n'iri zuba iyo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka yekushaka nakarangamuntu tugapanganye ko umuntu ashoboye akagira no kurusumo mbega aho yifuza ariko kazanikira mu muryango aha rero twaratakaje ibintu byinshi burya hajya haraduhombeje kandi nabo nuko nyine nabo kumuri ba ibintu bakuri no mugabo nabo ntibaza ubu no kureba na ingwe gusa kije gihugu kibona kujya nshobora kongera abo bakuru b'ibihugu baka karere ikintu twa basaba nuko bo kumvikana bakaraba neza ikintu bo kumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ikintu cyaturajayo
kabisa batubereye nk'abankano babwangwa nababyeyi batorongoye twe nk'aho tuzazira n'icyo gihe twe tuzazira nkatwe tuzi ni cyaricyo icyambe twe nkatwe benshi na benshi nashaka bona bonahuriza batuno turasaba usako twoguriye mipaka kuri kw'Imana ivyo gusoboka bakaba bidukoreye kandi bakatukanahuwanye tukanaganira n'abene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugibona aho hakujya nawe iza dufise ngaha niyo bafise bwaze twigireyo nkatwe tugira aho hakujya mu giturage ntangorane abakuru b'igihugu n'akarere kwifuza yuko n'amaburiburi boje hamwe bakaganira katukugura impaka ku Imana tuge turarembye
radio ijwi rya Amerika yabanye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabanye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
mwese mkunda iradio hijwi di Amerika wigani ya tuwateguli mwaka kanya wigaru kinga tuwane ukanda kanya kukushimi na engineer ya dufashe mungi abugizi umahamu na Fatou Kalala ya dufashe kwegeranya wigani ilo tukawateguli kuri mikro marikumu na Federica Ngundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.